ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్. Izwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017 muri kumwe na Fide Niyongabo.
Impamvu za politiki ntabwo twebwe turi abanyapolitiki, twe turi abacuruzi nk'uko mubibona. Twaguze mu cyamunara cya Rwanda Revenue, ibyo ngibyo tubizi nta nicyo twabivugaho cyane.
Woni James Rudasingwa avugira Kigali Investment Company mu mfunyapunyo KIC yaraye iguze mu cyamunara inyubakwa y'ubucuruzi UTC y'umugwizatunga w'umunyarwanda yahunze u Rwanda ayabatwa Tribert Rujugiro. Inkuru n'andi makuru ku byirwa bitaratangura gushika muri iki gihe ku banyeshuri b'Abarundi bo mu makambi y'impunzi muri Tanzania no ku myiyerekano y'impunzi mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda tubafitiye turayagaruka ku mukanya kari imbere. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Uramutse Aloyce.
Mwaramutse Fidele. Tu yahere ku makuru avugwa ku Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yarabonanye n'umushyikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Aime Nyamitwe i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa ONU kuri uyu wa mbere nyene Guterres yarahogeje u Burundi buheruka kubura impunzi ziciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akizera ko abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bagiye gutanga umuco ku vyabaye. Guterres na Nyamitwe baraganiriye no ku biganiro bihuza Abarundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU asaba Leta y'u Burundi gufata aka karyo igatunganya ibiganiro bihurikiyemwo Abarundi bose. Yemeza ko ONU itazohengeshanya gufata mu mugongo ivyo biganiro ibicishije ku ntumwa yayo idasanzwe no mu gushyigikira umuhuza yagenywe n'akarere ko muri Afrika y'ubuseruko mu gufasha kumvikanisha Abarundi. Muri uyo mubonano n'umushyiranganji Nyamitwe, Guterres arangiza asaba Leta y'u Burundi kwitaho ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi no gukingira abanyagihugu bayo. Igihugu cya Sudani cyaratangaje ejo ku wa mbere ko kizokongereza utwigoro two gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibyo ni nyuma y'uko abategetsi ba Amerika bakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yafashe ingingo yo gukura Sudani kuri urwo rutonde imbere y'ingingo yo ku itariki ya 12 cy'ukwezi kw'icumi kuza, aho bitekanijwe kwafata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano by'ubutunzi bimaze imyaka 10 Amerika yarafatiye icyo gihugu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Sudani bwamenyesheje ko ingingo ya Perezida Trump ari intambwe ikomeye mu migenderanire hagati ya Amerika na Sudani. Ubwo bushikiranganji butangaza ko ivyo vyabaye kubera ibiganiro vyamaze igihe no gukorana kwateye kwiyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri ku bibazo vyerekeye akarere n'amakungu. Ubwo bushikiranganji bumenyesha kandi ko Sudani izokongereza utwigoro twayo kugira ikureho inzitizi zose zishobora kugeramira imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika ubugizi bwa nabi burimwo n'ubwicanyi bwariyongereye ku ncuro ya kabiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze. Ibiharuro byatohojwe mu biro by'ibipolisi byo muri Amerika yose byerekana ko ubwicanyi bwiyongereye ku bice 4.1% mu mwaka w'2016, mu gihe mu mwaka w'imbere yaho wa 2015 bwari bwiyongereye ku bice 3.3%. Ibyo bigaragara muri raporo y'umwaka y'ibiro FBI bijejwe gutohoza ibyaha. FBI ikamenyesha ko hafi ibyaha byababa 1,025,000 ari byo byakozwe mu mwaka uheze muri Leta z'Ubumwe za Amerika hose. Abanyamerika 17,000 n'amajanabiri na mirongo itanu nibo bishwe mu mwaka uheze. Raporo ya buri mwaka ya FBI yisunga ibiharuro bitangwa n'ibiro by'ibipolisi byose biri muri Amerika hamwe n'ibindi bisata bijejwe kubahiriza amategeko. Ibyo biharuro byerekana kandi ko no muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubwicanyi buzobandanya bwiyongera. Muri Iraq abantu 42 bari baciriwe urubanza rwo gufa bagirizwa ubwicanyi butandukanye, ugufata abakenyezi ku nguvu hamwe no guturitsa ibisasu. Kuri uwa mbere niho bicwa bamanitswe. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa Iraq. Ibyo byabereye mu ibohero ryo mu gisagara cya Nasiriya kiri mu bumanuko bwa Iraq, kandi n'imiryango y'abo bantu niho yari. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International mu itangazo ryashikirije ejo nyene rivuga ko ribabajwe cyane kubona hari amaleta agikoresha bene ivyo bihano kugira yerekane ko yitaho ubutungane n'umutekano. Kubwa Amnesty International, Iraq nico gihugu kiza imbere y'ibindi bihugu mu kwica imbohe muri ubwo buryo bwo kuzimanika, mu nyuma kigakurikirwa n'Ubushinwa hamwe na Korea na Arabia Saudite. Ubushikiranganji wa Korea ya ruguru hajejwe imigenderanire n'andi makungu Ri Yong-ho yavuze ko Leta Zunze za Amerika yatangaje intambara ku gihugu ciwe kandi ko bazokwivuna mu gihe boterwa. Uwo mushikiranganji avuga kandi ko bafise uburenganzira bwo gukorora indege z'intambara za Amerika naho zitazoba zirinjira ku butaka bwacu. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House aha muri Amerika byo byatangaje ko bitigeze bitangaza gutera ico gihugu.
Turagushimiye Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru yo mu karere. Inyuma y'indwi zibiri amashuri y'intango n'ayisumbuye yatanguye mu Burundi, ku banyeshuri b'Abarundi bo mu makambi y'impunzi muri Tanzania n'ubu ivyigwa ntibiratangura. Ikibazo bafise ahanini ni uko batararonswa ibikoresho vy'ishure. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania co kime n'ahandi, abanyeshuri bakurikirana ivyigwa bitangwa mu gihugu cabo c'amavukiro. Mu gihe amashuri hayeze indwi zibiri atanguye muri ayo makambi y'impunzi, ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho catumye hoho n'ubu abana bataratangura kwiga. Izo mfashanyo zabwirizwa gutangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho indero akorana na HCR yitaho impunzi. Ubu ni umwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya Nyarugusu twavuganye.
Ibitabo ntacyo dufite tukagisanga nyine ni ibintu by'ingorane nyine mwe n'uko oya nta kintu na kimwe dufite dufite nta karamu nta kaye ntaki ikaramu nyine uricaye nyine ukayirondera. Urumva hariho nk'abantu baba baradusanga nko nk'uko umwaka uheze, urumva nk'iki gifite niyo zahe ibyo usanga n'ingorane bataradihe.
Umwe mu barimu bo muri iyo kambi ya Nyarugusu yatubiye ko naho bagize ngo baratangura kugira ngo barindirire mu ishuri ko ibikoresho biboneka, usanga ubwinshi bw'abana butuma bamwe bahagarara kubera kubura aho bicara.
Bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane. Yavuze icyo kibazo cyaduhanze cyane rwose. Nk'ubu turiko turayaga ndi ku ishuri nk'uko usanga ndi umwigisha. Nakubwira yuko mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangahe, ni bane ku ntebe, aho usanga ari batanu. Mu mashuri mato mato hoho ni bazo nyine biratanga, kandi ko navuga bane ku ntebe cyangwa batanu muri segonderi. Muri primere usanga bamwe bahagaze abandi bicaye, urumva agatere kamwe kadatanze. Ikindi nacyo gushikine saha abanyeshuri bararonye ibikoresho bakoresha, amakaye, amakaramu. Ubwo gushikira cyaka ni baravuga ati mbega baze bitanga ryari.
No mu ikambi ya Ndota ni nk'uko hoho yongera ko ubukene bw'intebe n'amasomero yo kwigiramwo bigatuma abanyeshuri bamwe biga bicaye munsi y'ibiti. Uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya Ndota.
Hari amadogera atariga neza nko mu wa mbere, mu wa kabiri ho hari abana benshi, n'ubu ntibaratonda ku ishuri ntibazi ngo no ku kibaho hava gute nk'abajya abana baba bahiga. Ibi byose bikoresho n'ingora abahizi kuko intebe nta zihari, ibibaho nta bihari. Ibyinshi ni ingorane byerekeranye n'amakaye, nta gikoresho na kimwe gihari kiraza. Amaniforume yo biganye bicyanga cyane n'amaniforume hano baratangura kugira gukarira kuko nabo barigira bazana n'umunsi n'umwe, bibambara impuzu zisanzwe. Amakaramu n'amakaye nibyo bikiri ingora abahizi gusa kuko ari byo bari basanzwe bamenyereye baronka. Bose guhera muri premiere dogere kugera muri troisieme dogere nta n'umwe yiga mu ishuri uretse sa premier cycle.
Bigira he?
Munsi y'ibiti. kuvuga urafata umuguru wawe urafite umuguru w'abana 600 urakora mu kigi kinyene k'estera yakagwe intebe n'izo zikiringora n'iziraza n'ubwo bamwe bicara hasi abandi bazicara ku matafari kibaho na tumwe cyegeka ku giti mukiga nk'uko nyine
imvura iguye naho
imvura iguye kabisa bagahagana.
Umwe mu bavyeyi muri iyo kambi yizeye ko muri igendwi ivyo bikoresho bizotangwa kugira ngo ivyigwa bihebe bitangure.
Ibikoresho biratangwa bari batwereye yuko bagira batotanye imishorome ku mashuri asabibu kanye na yene na zonyandi ziratangwa. Mugacu bizeye yuko guhera batubwiye ko bazotangura kwitanga guhera kwa kabiri. Bo abo muri primaire mu gikoresho bizotangwa guhera ku munsi wa kabiri nicyo kimwe na secondaire. Ndiba zikirikwa zotangwa kwa mbele yinki nizwa mkizi yu mutangi mikoresho. Walikuwa riche kwa nungu tanga miformu.
Muri iyo kambi ya Nduta abana bageze kwiga bariko barandikwa hakoreshejwe uburyo bwa none. Nivyo vyatumye ivyigwa bicererwa kuko gushika ubu bataraheza kwandikwa. Amakambi y'impunzi ari muri Tanzania na 3 harimo abarundi barenga 250,000 nkuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu muri Tanzania hamenyeshira hamwe HCR. Muri abo abana bageze kwiga barenga 150,000. Pierre Clavier ni inkuru ya Rusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Impunzi z'abakongomani zo mu ikambi ya Nakivale mu burengero bwa Uganda zarakoze imyerekano y'amahoro kubera ikibazo c'inzara hamwe n'imyuzurane yononye amazu hamwe n'ivyimburwa vyazo. Zivuga ko zigiye kwicwa n'inzara kubera zitakibona ivyo gufungura bitunze imiryango yazo. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Impunzi z'abanyekongo twavuganye ku murongo wa telefone zivuga ko inzara zimereye nabi kandi ko bagenzi babo bamwe batangiye guhunga mu nkambi baje ahantu hataramenyekana kubera ikibazo cy'inzara. Izo mpunzi zivuga ko buri muntu ahabwa ibiro 3 by'ibigori hamwe n'ikiro kimwe n'inusu by'ibishyimbo kugira ngo bimutunge kumara ukwezi kandi bitashobora gutunga umuntu ukwezi kose. Navuganye n'umuvugizi w'umuryango utanga ibiribwa hano mu mpunzi wa PAM Lydia Wamara ambwira ko atari ubwa mbere impunzi inubira ikibazo cy'ibiribwa bike. Avuga ko atari ikibazo cy'impunzi z'abakongomani gusa ahubwo ko ibyagenderwaga impunzi muri Uganda hose byagabanijwe kubera umubare munini w'impunzi kandi imfashanyo babona yo kugurira impunzi ibiribwa ikaba itariyongeye mu buryo bukwiranye n'imibare y'impunzi ziza mu gihugu umunsi ku wundi. Charlie Yaxley, umuvugizi w'umuryango HCR wita ku mpunzi, we yambwiye ko hatabaye imyigaragambyo ahubwo ko ari impunzi nkeya zaje ku biro bya HCR mu nkambi zisaba ko ubwinshi bw'ibiribwa zihabwa bwakongerwa. Yaxley avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi byagabanijwe ibice 50% guhera mu mwaka ushize kubera amikoro make yongera gusaba amahanga kongera gutera inkunga HCR n'igihugu cya Uganda kugira ngo iki kibazo gikemurwe. Ati kandi HCR giye gutangira gusuzuma uko imyuzure yakosheje izi mpunzi mbere yuko yashaka uburyo bwo kuzifasha. Ukurikije uyu muryango utabara imbabare HCR, inkambi ya Nakivale icyumbikiye impunzi saga 100,000 kandi akaba ari inkambi muri Uganda irimo uruvange rw'impunzi z'amahanga menshi agera ku bihugu 14 birimo Burundi, u Rwanda, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Repubulika ya Kongo n'ahandi. Imibare iherutse gutangazwa n'ikigo cya leta gishinzwe impunzi yerekana ko muri rusange ubu Uganda icyumbikiye impunzi saga 1,300,000. Kuri abo abasaga gato 1,000,000 akaba akomoka muri Sudani y'Epfo honyine. Uganda akaba aricyo gihugu cya kabiri gicyumbikiye impunzi nyinshi ku isi hose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11:37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo ku munsi wa mbere niho hafatwa ingingo yo kugurisha cyamunara inyubakwa y'ubucuruzi UTC y'umugwiza atunga w'umunyarwanda Tribert Rujugiro. Iyo nyubakwa yaguzwe na Kigali Investment Company ku mafaranga agera ku miliyari 7 y'amafaranga y'amanyarwanda. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa.
Uko biza kugenda rero umuntu wumva ashaka kwitabira ino cyamunara araza hano mwandike nimara kumenya abantu baje muri cyamunara ndabona gutangaza igiciro fatizo tuza kugenderaho muri cyamunara.
Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga ku isaha ya saa 8 hano mu Rwanda aratanga amabwiriza mu kugurisha mu cyamunara inyubako UTC y'umunyemara yabatwa Tribert Rujugiro mu mujyi wa Kigali. N'umuhango watangiye hiyandikishije abantu 11 bashakaga kwinjira mu ipiganwa. Maître Habimana yatangaje igiciro fatizo kandi atanga umwitangirizwa ko nta ugomba kukijya munsi.
Igiciro fatizo mutega amatwi miliyari 6 miliyoni 639 ibihumbi 300,635 n'amafaranga 336.
Muri 11 bari biyandikishije harimo umugore umwe bakimara kumva igiciro fatizo hagaragaye abantu batatu ni Kigali Investment Company, Unity Company na Bwana Pascal Kanyandekwe wagaragaye ku giti cye. Ntakayaba bari mu cyamunara bakunze kugaragaza batangiye Bwana Kanyandekwe agereka miliyoni 5 z'amafaranga ku buryo hari n'abagerekaga 2,200 by'amafaranga. Aha cyamunara yaberega kuri UTC hari haparitse imodoka Land Cruiser Velvet y'umukara ifite plaque RAD 080G yarimo abantu nka babiri mu ntebe z'inyuma ibirahuri byazo byijimye batasohokaga ku buryo bavugaga ibiciro by'icyamunara bakunze kugenda buri mwanya bajya kubabaza bakabona kongera ibiciro. Nyuma y'amasaha 3 ni ukuvuga ku isaha ya saa 11 mu kadomo umunyamategeko yatangaje ko Kigali Investment Company ariyo yegukanye inyubako UTC na miliyari 6 na miliyoni 877 n'ibihumbi 150 by'amafaranga.
Hatanzwe miliyari 6 miliyoni 877 ibihumbi 150 yatanzwe na company itwa Face.
Ubuyobozi bwa KIC Limited bwahise bushyira umukono kuri sheke y'amafaranga iguze y'inyubako ya Rujugiro. Nyuma y'umuhango Maître Vedaste Habimana yadutangarije ikigiye gukurikira mu rwego rw'amategeko.
Amategeko yiteganye n'uko mwabonye ko batanze sheke abaguze muri cyamunara ntabwo bagomba kurenza umunsi w'ejo amafaranga atageze kuri konti twabwiye agomba kugeraho. Hanyuma namara kugeraho tuzabaha icyangombwa cy'uko baguze muri cyamunara binjire mu byo baguze muri cyamunara. Kuba Rwanda Revenue igomba kubona amafaranga yayo ubwo amafaranga namara kugera kuri konti tuzakora raporo tumenyeshe Rwanda Revenue ko ifata amafaranga yayo hanyuma ndi agomba kujya hani naho tubavuge hagomba kujya.
Abaguze UTC aribo KIC Limited n'abantu 10 bishyize hamwe mu bushoramari bw'inyubako. Ubuyobozi bwa KIC bwakunze gusigana kuwavugisha itangazamakuru maze birangira Bwana James Rudasingwa uvugira KIC atuvugishije ahera ku kamaro UTC izabafasha.
Iyi nzu izafasha kugira ngo umusaruro twabonaga wiyongere bidufashe ndetse na leta kubona indi misoro dore ko yagurishijwe kubera imisoro itatangwaga. Ndumva ari ibyo kandi no guha abantu benshi akazi.
Muzayigumisha ukwiri cyangwa muzayivugurura?
Ntabwo turamenya gahunda yayo ko yubatswe ariko nitumara kwimenya ubwo nibwo tuzafata umwanzuro.
Tribert Rujugiro aravuga ati inzu ye igurishijwe ku maherere ku mpamvu za politiki. Nkamwe muyiguze nta mpungenge mufite ko nkuko abivuga ati imyaka n'imyaka zayisubirana nta mpungenge?
Impamvu za politiki ntabwo twebwe turi abanyapolitiki twe turi abacuruzi nkuko mubibona. Twaguze mu cyamunara cya Rwanda Revenue ibyo ngibyo ntabwo tubizi nta nicyo twabivugaho cyane.
Arongera kanavuga tuko biri kose izagurwa na leta. Muravuga ko rimwe muyiguze nta kundi kuko kwasunitse kuba mwagura ino nzu.
Ubwo wabusa nkuvuga ngo Kigali City Market nayo ntabwo ifite agaciro ahubwo karenze iyi ngiyi. Kigali City Market ifite agaciro karenze UTC rero twebwe nta wundi muntu uretse kutwaje twitabira icyamunara nkuko bagitumiye.
Amafaranga abarirwa muri miliyari 1,100,000,000 ni yavugwa ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyishyuza umunyemari Rujugiro muri UTC kuva mu 2007-2013 nk'imisoro atishyuye. Rujugiro ntayemera akavuga ko ari uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo bugamije kumutwarira imitungo. Iyi nyubako iguzwe miliyari zigera kuri 7 z'amafaranga. Rujugiro avuga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari 17 z'amafaranga. Uretse kuba Rujugiro azwi nk'umunyemari ukomeye yanabayeho umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'ubukungu nyuma za gushwana n'ubutegetsi ava mu gihugu. azwiho ko yabaye mu nama y'ubutegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, azwiho kandi ko yafashije bya hafi ingabo za RPM mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka za 1994. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Inyuma y'iyo camunara, Radio Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Ayabatwa Tribert Rujugiro, ntivyashoboka. Yamara mu minsi mike irangiye, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Ayabatwa Tribert Rujugiro kubijanye n'iyo nyubakwa UTC. Muri ico gihe yaburiye umuntu azogura iyo nyubakwa kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Kuba rero barayifashe bakavuga ngo bagiye kuyimanajinga, urumva ko bari bafite ibindi bintu inyuma batekereza. Nibyo rero n'ubu bikomeza, bashobora kuba gira yuko biriya byo kwigurisha nta nubwo bikunda, kuko nta muntu w'umucuruzi cyangwa umuntu ufite amafaranga ye afite mitwe hazima ashobora kugenda ngo agure ikintu nka kiriya azi ibibazo gifite, ahubwo uko bizagenda.
Yego,
bariya bategetsi, sinzi uwariwe muri bariya bategetsi azikingiriza umuntu agende ayigure ku izina rye. Nge mbona aricyo nicyo bagamije.
Niba se mvumva neza Bwana Rujugiro, muravuga ko icyo ari cyo mwavuga cyishe inyuma icyemezo cy'ikigo cya leta cy'imisoro n'amahoro mu kugurisha inzu yanyu mu cyamunara?
N'umuntu agomba kuba ari umuntu uyifuza kuba yayigura, noneho agashaka kuyigura mu cyamunara, ariko nawe uwo muntu aribeshye, kuko biriya bintu byo kugura ikintu cy'umuntu kigari cy'umuntu, kandi iriya rejimi ihari ntabwo n'izindi zose umunsi umwe izagenda, uwo muntu washyizemo ayo mafaranga azayatakaza, kuko nisubirayo bazabisubiza.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire, naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2017, mu nama nkuru ya ONU, Perezida wa Amerika Donald Trump yaravuze ashimitse yuko imigambi ya ONU yotera imbere mu gihe iryo shyirahamwe ribaye urunani rw'ibihugu bikorana mu bwigenge bwabo, kandi bagakora barondera ugukomeza umutekano, iterambere n'amahoro yabo nk'ibihugu n'amahoro y'isi yose. Perezida Trump ati, nitwiteze yuko ibihugu bitandukanye vyogira imico n'imigenzo imwe canke ngo amareta yose akore mu buryo bumwe, atariko twiteze yuko ibihugu vyose vyo kubahiriza inyungu za bene gihugu bavyo bikubahiriza uburenganzira bwa buri gihugu cyose cigenga. Trump yavuze ko ibihugu bikomeye bireka ibindi bihugu bigakurikiza imico kama yavyo, hamwe n'ibindi bintu byose bijanye n'imico badahurije ko harimo imigambi ya buri gihugu cyose niyabe ukwihanganirana gusa, ariko hakaba ugukorana bivuye mu kubahana. Trump ati, ibihugu bikomeye kandi byigenga birareka abanyagihugu bavyo bagahitamo ubuzima na kazoza kabo. Ati kandi ibihugu bikomeye birareka abanyagihugu bavyo bagatera imbere mu migambi yose Imana yategekanije ku buzima bwabo. Perezida Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ata migambi ifise yo kuremera uwo ari we wese ngo akurikize imico y'Abanyamerika, ahubwo bakifuza ko Amerika yose ayangana imbere y'abandi kugira bababere akarorero. Ibwirizwa shingiro rikaba ari naryo rimaze igihe kirekire kurusha ayandi mabwirizwa shingiro ku isi, ryahimbaje imyaka 230 muri uku kwezi. Trump yavuze ko ubwo rwandiko rudata igihe rwabaye inkingi y'amahoro, iterambere hamwe n'uburenganzira bwo kwishyira n'ukwizana ku Banyamerika hamwe n'abandi bantu ku isi yose bashoboye gukorera kuri ugo rwandiko mukubaka mukubaha ubuzima bw'umuntu agateka kiwe hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko. Trump yavuze ati Amerika ntivuga ku mabwirizwa yishira hamwe impuzamakungu ONU vyonyene, ati abanyagihugu bacu baratanze ubuzima bwabo kugira bakingire ubwigenge bwacu n'ubwigenge bw'ibihugu bitari bike. Ati nyuma yaho Amerika n'ibihugu bicuditse nayo bavuye mu ntambara y'isi yaranzwemo n'iseseka ry'amaraso menshi cyane nk'uko bizwi mu mateka y'isi, ntibagerageje kwagura ubutaka bw'igihugu canke ngo bagerageze kuremera ibindi bihugu ngo bakurikize imico yacu, ahubwo Amerika yafashije gushinga ishyirahamwe nka ONU kugira habe ikingirwa ry'ubwigenge bw'ibihugu, umutekano n'iterambere kuri bose. Trump ati twifuza ko hoba ukumvikana ubucuti apani ndyane n'ugwanko. Ati dukorera ku byumviro birashe biba bivuye mu migambi y'ivyumviro hamwe n'imico kama tuba duhurije ko. Trump ati ivyo bikaba ari ivyizigiro vyacu.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibaze ko inshuti zanjye zisigaye zibibona, bamwe muri bo ntibabisha, burya barabimbaza ngo niba ntushobora kuryama, ntamenye uko wiriwe, niba ntashobora kubyuka, ntamenye uko warapfuye. Ibaze yuko nta kiganiro nasoza nakubuze, sinabitekerezaga, nabonaga ari bisanzwe, kandi nawe niko bimeze, burya mu maso ndabibona.
Nshuti mwese mwaduteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, ntimutangwe mu biganiro vyacu bikurikira.
Thank you. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.